nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bertrand Ngendakuriyo
Sangui kaze bakunzi mwese bahaduye nzamba gatika kawe njya sango ry'amakuru mu kirundi twabateguriye kuri uno munsi wa mbere turigenekerezo rya 16 mu nyonyo mwaka wa 2022 ayo twabatorokanije naye akabahagaze ku ngiyo nkuru zikurikira Imijango y'abagabo babiri bo muri commune Burambi mu ntara ya Rumonge bamaze iminsi irenga 15 bapfungiwe mu gipolisi iragarisha umutima n'ibijanye n'iryo pfungwa ryabo bavuga ko ridakurikije amategeko ivyamirizwa kandi n'abanonose amategeko abo bavuga ko ipfungwa ryabo bagabo riri ko rihonyanga igitabo kigenga ingene imanza zitozwa zikongera zikaburanishwa Mu kwezi kw'icumi guheza abana barenga 150 nibo bamenyekanye ko babangamiwe n'indwara zivuye kugufungura nabi mu ikambi muzi z'abarundi induta ni mu gihugu cya Tanzania abavyeyi basigura ko byaturutse kwigabanwa byindi ari riko rikogwa n'ishiramu ya sere muri iyo kambi murabikurikira muri ahango za makuru tubafitiye n'amakuru ajanye n'inkino mumera zano makuru amakuru hagarariwe mu mbwa bw'ivyuma na Jospe Nduwimana mukanyi sase amakuru mu idonito
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
Ndasubukwe ikaze murano makuru dugira dore mu gisata cy'ubutungane abegereye imiryango y'abantu babiri bafashwe igikumbi kubi muri commune muri zone na komarambya ya commune Burambi mu ntara ya Rumonge Iyo miryango iratewe amakenga no kubona kugeza ubu batazi aho bafungiwe basaba ko abo bantu borekugwa ukatacho bariko barazira n'inkuru twateguwe na Bonfils Niyongere
abantu bamaze indwi zibiri zirenga bapfunzwe n'uwitwa Evariste Ndiokubwayo yakukurutse ava mu gisirikare cya kera XFAB na Denine Ndereye umwigisha wo ku ishuri ritoya rya Bambo ni muri komine Bugarama inyuma yo gufatwa n'igipolisi muri zone Maramba gatwagwa igikubikubi aho byavuga ko bajanywe mu gisagara cya Bujumbura imiryango yabo kugeza n'ubu ntiramenyeshwa aho bapfungiwe canke ico baba ariko barazira kugeza muri kino gihe
makenga umuryango wandi urwaye zahita niba n'indereye Denine menshi cyane kuko kuva indwi zibiri zihe Zia kamu, nanti kusikunjuan itu lagi di sekolah, itu lagi di tuan, itu lagi kecil. Kami ni orang jahat, kisah nak ujian kerja, nak ujian sekolah, buat gila itu lagi di bahasa Selangor, nak ujian sekolah lagi, semua ni tu, kuku orang tu gula, kuku saya buat tu, buat tak jadi orang tu dia, orang tu.
Umumnya juga, we berambil. Abang kan dia ko urut teruk awak ziga gufat ko, rusuh orang kuba, ari rule rule. Aku bimbang ko, aku bimbang gufat ko, cari cari ni, abang buka hubungan tu.
Kami kita engkau jenuh ko, hari ini juga. Ayo kasih aku fatkan abang di sini, cakap di sini. Abang kau tuan di rumah ni tu, abang fat. Mau haru gua, gua harap tu sini di sini cakap di sini gua. Kau kau abang nak kalah fatkan, nak kalah fatkan, nak itu gua cakap.
Abangnya gihugu, baho ibu rambi bagi za umkul wazoni maramza primenda isenga. Kwariwe yobatanga intonde z'abafatwa mu gipolisi uruganda rwo kumenyesha makuru rwa radio nzamba gateka kawe wagerageje kurunza kuri telefone Prime Ndayisenga yagizwe n'abanyagihugu gutanga intonde z'abafatwa mu gipolisi ariko ntitwashoboye kumuronka
kugwa umushinga manza ha Gustave Niyonzima nonose bijanye n'amategeko hari yamiriza iryo pfungwa rinyuranye n'amategeko agasigura ko gupfunga abantu mugashoka komisere y'igipolisi nibarengutswe imbere y'ubutungane biboneka yuko abo bantu bahagaritswe kumvo za politike atari uko bakoze ibyaha tega matwi umushinga manza Gustave Niyonzima
uvuga ko ari ibintu biteye agahinda biriko birima amategeko agenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa n'ingene ziburanishwa kandi biteye ko biri nibwirizwa shingiro n'amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateye k'igikumu mu byo guharanira gateka kazi na muntu iyo abantu bafashwe bagatwagwa muri gaho de azi ni kuvuga yuko abari mu busho butandukanye bataraja muri prison centrale ivyo navyo abari kugira barondere amatohoza kuri bo ku bintu boba bagirizwa kandi bakabironkamwo ububasha bwo gushobora kwisigura bari kumwe n'abashingwa manza babo bipfuza bakanabibamenyesha kuko babagirisha ivyo bita interrogatoire nabo muri iyo interrogatoire bategereza kurondera abashingwa manza babo bakanabibamenyesha ko bafite ubwo bubasha ko bafite n'ubasha bwo kunuma mu gihe batoba bariho ivyo tubisanga mu ngingo ya 10 mu gace ka 5 ya code de procédure pénale rero ni nkuko iyo badafite n'uburyo bwo kuriha abo bashingwa manza bonye ne babamenyesha yuko bashobora kubaronderera abandi bita ba commis d'office Herivyo byose ntivyabaye abantu barafatwa iminsi itegekanije indwi yo muri garde avi yararenganye bafashwe itariki imwe y'ukwezi kwa 11 imiryango yabo ntizahiri amategeko aremera yuko imiryango ishobora kubaraba ikabagemurira eka nta na kimwe cabaye nkabona ko arabe nk'abantu rero batwawe amazima yonge n'uvuga ko nivyo bavuga ko baratwaye mu iperereza atari byo rero muri ivyo byose n'ibintu amategeko atemera nibintu biciye ko biri namategeko n'umucamanza zobibona canke umushikiriza manza nico kintu atangura kurabira ko twisunze ingingo y'ijana na 11 ko habaye ubunenge bwarabaye agahagarika procedure akabarekura ariko siko biri ni nkuko banyuruzwe bakagenda amazima yongerera ivyo byose biri ko biri na constitution biri ko biri na pacte international relatif au droit civil et politique na déclaration universelle des droits de l'homme na code de procédure pénale n'ibintu biteye agahinda n'ibintu rero umuntu abonamwo ko habatwaye kuzindi imvo two kwita ko ari za politique atari izi imvo z'ivyaha n'ibintu bibabaje cyane
Nituko kubagira rero nabagenzi bacu bane w'ikinyamakuru wacu bakwije kuri uno munsi wa mbere minsi 392 bafunzwe bakabaciye umunyororo wo gufunga imyaka 2 n'igicamo ni adabu ringana n'umuriyo n'umwe na senare nkuru y'igihugu munara y'ubanza abamenyesha makuru bakabagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ivy'amashyirahamwe y'abamenyesha makuru nayo baranira gato y'akazi na muntu badasiba kuyamiriza bagasaba nyabuna kubarekugwa atagisabwe
nibandi babangamirwa n'ikiza cya coronavirus abantu bose barashobora kwandura umugera wa coronavirus abashaje imiyabaga abana ndetse n'inzoya ariko hari imigwi y'abantu babangamirwa n'ico kiza gusumba abandi nabakabari abashaje n'abagwaye indwara nka diabetes asima umugera wa sida n'umutima birakenewe rero ko iyo migwi y'abantu yitwararika bimwe by'akarorero uburyo buzwi bwo kwirinda coronavirus nko kwamabambaye agapfukamunwa gukaraba kenshi iminwe hakoreshejwe isabuni no kwirinda ingendo zidakenewe
Kuna kamo kahaju inzamba agateka
kawa. Turubanda yana makuru twaba tseguriye umusore yarazi ku izina rya Edmond Ntirampeba w'imyaka 17 yarayitabye Imana kubiswe n'inkuba abandi bagera ku 10 barakomereka bikaba byabaye ku mugoro wa kuru w'Imana ku musozi Rubungu komine Rango y'Intara ya Kayanza akaba hari mu gihe ariko hagwa imvura ivanze n'imituragaro amakuru ava ngaho mwirango akavuga ko ibyo byabaye mu gihe abo bantu bari mu bikorwa by'umwari wa Katolika Kiro aho bari kubategura umunsi mukuru wa Kristo Umwami uzoba ku munsi w'Imana w'indwi dutanguye aya makuru nyene akabandanya avuga ko uyo yitabye Imana yaciye afuga abakomeretse nabo bakaba bari ko baravurirwa mu kwivuriro rya gikomero riri muri komine Rango hamwe no mu bitaro byo muri komine Mutaho ni mu ntara ya Gitega tubanaye n'amakuru twabateguriye nari nabibabwiye abana barenga 150 babangamiwe n'indwara zivuye kugufungura nabi nibo baharugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi y'induta ni mu gihugu cya Tanzania tubitigira ibyagaragaye kuva mu kwezi guheze kwa gitugutu abavyeyi basigura ko izo ndwara ziva kugufungura nabi zaturutse kwigabanwa Jindia ririko rirakugwa n'ishiramu gitayimunzi kwisi ya sere muri yo kambi uyu numwe mu bavyeyi bo mu ikambi yanduta
Ave bitaro bito bito bitaro bikuru hose abana ko huzi abana kubera mwenye ndongwara zo gufungura nabi urazi nyene umuntu yagwaye kwa shibiye na mera usanga yara nyingi amatama usanga ushati gwara mwenye kubera sino gufungura nabi gusa n'imibereho mibi y'ababyeyi babo iratuma usanga bameze nabi cyane rero ni benshi cyane ageze kuraba ku mashini cyangwa zire asanga ari ngahe kandi abagwaye usanga bahari na cyane cyane abana abagwaye mwenye ndongwara zo gufungura nabi barabegana na mirongo itanu Arinakare haise rera tegura amana matandukanye cyabone umwanya wo kuza kuvugana n'impunzi ibigoye hati mu mashira hamwe yose asanga afashe impunzi ndetse n'umuserukizi bizaki no gihugu cha Tanzania mu Isandi ariko ibyo byose ntibikibaho haise rera yo mu Isandi yaravuyeyo ntica Sala na watu gusaba hanze n'icyo kibazo kuko uno munsi usanzwe duhabwa indya z'intica ntiki niba guha indya ibiro 12 yifuma ukazoha ushobora kubifungura iminsi 35 nubwo baguhura n'ingwara yo gufungura nazo kaduhura n'izindi ngorane no munsi kare nk'impunzi twahora tu yahande yihambi aho twagenda bitoroshe tukajya guca amafaranga aho twagenda bitoroshe tukajya gukorera b'abaturanyi batuye ngaha hafi n'ikambi dusumbitsemo ariko no munsi byose byaranzwe ntibikunda
userukira impunzi ngaho bw'ikambi y'indutsa yabwiye radio y'inzamba ko icyo kibazo ataco yari bwamenye ariko akaba yemeye ko agiye kubitohoza imbere yo gusozera no makuru tuje mu gisata kijanye n'inkino itsinzi y'intamba mu rugamba imbere ya Mauritania yatumye umwizero wo gusubira mu gikombe cya Afrika ugaruka ariko rero abakinyi ba Jimmy Ndayizeye bategerezwa gutsinda Centrafrique mu kwezi kwa gatatu umwakuza baka nizera ko Mauritania itsindwa na Maroc kugira amahigwe yo kuja mu nkino za kane mwaka wa 2021 iyongere numwiwezo wa mugenzi wacu Desire Hatungimana
ni intsinzi abarundi bari biteze cyane kuko ni intsinzi ifite ikintu ifasha turavye iyo Burundi buvuye niyo buriko buraca iyo ntsinzi rero igituma yari komeye cyane gose ku mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba nuko yitaboneka uburundi niko bwari kubandanya bukina mugo bwari gukina kaco uriko burakiza kuko ivyo kujya mu gikombe cha Afrika cyasa ni byarangiye ariko rero ijya nsinzi imaze kuboneka ikiyongera ku notari mu yavuye muri Mauritania uburundi bwasubiye kugira icizere kuko iyo umuntu akoze ibiharuro akaraba Maroc ifite amanota 7 naho ifite urukino ku munsi w'ejo na Centrafrique karaba Mauritania ifite 5 Burundi 4 na Centrafrique 3 birekana neza yuko Burundi atacu buratakaza kuko ufise namahigwe igihugu cha Mauritania bahiganira ikibanza cha kabiri kubera igihe Maroc yotsinda urukino rwo kuri no wa kabiri gatsinda Centrafrique izo yamaze gutambuka izindi yindi migwi mu gihe rero Burundi ari bwo buzakira ibujumbura Centrafrique tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu muri cyo gihe umugwi wa Mauritania uzogendera Centrafrique murumva rero yuko muri cyo gihe Burundi wabufite icizere gusumba Mauritania kuko buzakira umugwi usa nk'uwo basabanganye ingufu uwakirire muhira mugo Mauritania nayo igendera uwo mugwi ibyo rero birahama higwe menshi Burundi kuzokura amanota 3 kuri Centrafrique Burundi ugacaho kwiza amanota 7 mu gihe rero Mauritania nayo yofite akazi ku rukino zo gukina Centrafrique ikigumana amanota 5 Burundi ukamwamaze gutambuka umugwa Mauritania ukajya mu kibanza cya kabiri iyo muri ko murakina muri icyo gihe muri imigwi ine ubwa mbere uriraba kuko ingufu zawe ni ujya uzikontorora ariko ukaraba n'abandi ingufu zawe nyine zifashe turavye Maroc izogendera Mauritania Burundi ngo bugendere Maroc mu kino rwa nyuma Burundi ahandi mahege bushaka kuronka nuko bushaka kutoja gukinira gukina na Maroc yaramaze kuronka uburenganzira bwo kujya mu gikombe cha Afrika ivyo navyo bifasha ni hahandi usanga mumenyereza adafashe babakinyi biwe ba mbere aho akoresha agafata abandi kugira abaha amahigwe naho nabo nyine bace bashaka kwerekana icyo bashoboye ariko biba bitandukanye cyane no gukina nabo abastar tuzi ba Maroc bakina mu migwi ikomakomeye y'Iburayi nico bituma rero mbona yuko Burundi amahigwe arahari simvuze ngo Burundi buzoja mu gikombe cha Afrika ariko amahigwe yo kujayo kugeza uno munsi ibice 50% biracyariyo
Desire Hatungimana harakinuye kuri uwo mwihwezo atugire mu bijanye ni umugwi w'intamba mu rugamba ni nanuriye makuru twabategeka kuno munsi wa mbere cyo tuyasozera nabashimye mwese mwadukurikiye shimire bagenza jo mu ruganda bafashije kuyaturukanya Jospendu Imana niwe muhinga bw'ivyuma ryo nyenda mukengurukiye ari makuru mayo komeshikizwa na Jean Bertrand nda kuri yo kandi yifurije kuranirwa muri hose nahuta